radio indundi culture amakuru mu kirundi
wananya kumviriza radio indundi culture kaze mu makuru twabateguriye tuyahere kuri zingingo nkuru nkuru Imunzi z'abanyekongo amajana na 31 muzahora ziba mu ikambi y'ubusuma muri komine Ruyigi ntara ya Buhumuza zatahukanywe ku mugoroba wo kuri uyu wa kane mu gihugu cazo c'amavukiro Umukuru w'igihugu c'u Burundi haranegura ko abarundi batiyumvira ukuntu bokoresha amahera make mu matora kaba yabivuze kuri uyu wa gatatu atanguza inyigisho zijanye n'itora ry'umukuru w'igihugu rizoba mu mwaka uza Na ikigo cy'igihugu kijeje gusuzuma ubuziranenge bw'ibidandazwa BBN gisaba kuroswa uburyo bukwiriye kugira ngo gishobore gukora neza akazi kijejwe. Yanandi ni mukanya hano makuru muri komo yashikirizwa na Jota Miratuzi vanije mu ngabwe ivyuma na Mathieu Habona Yezu.
Radio Indundi Culture.
Imunzi z'abanyekongo amajana na 31 muzahora ziba mu ikambi y'ubusuma muri komine Ruyigi ntara ya Buhumuza. Zatahukanywe ku mugoroba kuri uyu wa kane mu gihugu cazo c'amavukiro n'umugwi wa mbere wabo banyekongo utanguye gutahukanwa nyuma y'amezi hafi atanu zishikanywe muri iyo kambi abatashe barashima ko basubiye mu gihugu cabo c'amavukiro bakanegura ariko ubuzima bari babayemwo leta y'u Burundi imenyesha ko itegekanya kuja irasubiza iwabo abagera 2007 Yamara ishirahamwe mpuzamakungu ry'itaye impunzi mu Burundi HCR rivuga ko ubufasha bugikenewe burengeye ubushobozi bwaryo hagataho impunzi z'abakongomani zisigaye muri iyo kambi y'ubusuma zibona ko muri iyo kambi ho kubakwa amashure kugira ngo abana babo bashobore gukurikirana ivyigwa izo mpunzi zishikiriza ko kuva zishika muri iyo kambi ugwaruka gwirirwa rurayerera rutagira ico rukora kandi akazoza kago kataboneka umuryango utabara imbabare kwahuje mu Burundi uvuga ko abajejwe gufasha bagiye hamwe bishoboka ko izo mpunzi zoronswaho zigira idonido na Olivier Kwizera
iyo kambi yoguruwe muri Kigali mu mwaka wa 2025 ni kambi iboneka ko hakirebuze vyofasha impunzi ni nk'inyubako abana bigiramwo urugwaruka rwerekana ko kuva ruhashitse rutiga rugasigura ko rumaze kubishikiriza ariko atanyishira aboneka hambere rukavuga ko rubabaye kuko ishure ryo rufashije muri kazoze
ntitwiga kubona rutari ku ishure nitubazo kidasanzwe kuri twebwe
amashuri aha ndumva mbabaye cyane kuko muri Kongo nari umunyeshure none ubu siniga barabisabye kenshi ariko nta masomero baraturonsa twebwe turakeneye kwiga kuko bizudufasha mu buzima
Ijo kandi biremezwa n'abavyeyi babo abatwaye aze bavuga ko atakindi ugo gwaruka rukora atari gutembera aha bagasaba ko kubakwa amashure vuba
abana baba mu kambi nta mashure bafise
bibereye uko nyene abo bana bose ubona bari abanyeshure muri Kongo ariko ubu ntibiga baguma bitemberera nta kindi bakora
abo sigara hano ni byiza ko boronswa amasomero kugira abana baronke
ubumenyi utabara imbabare w'i Burundi werekana ko abafasha bose boja hamwe kugira ico kibazo gitoregwa inyishu ujeje imigenderanire muri uwo muryango Etienne Ndikuri yavuga ko uwo muryango watanga ibikoresho kuri abo bana
hariho abana batariko bariga mugabo agirenda bamenyeshe yuko umuryango utabara imbabare kuba ruje gufata byose mugabo hariho abandi bashinzwe cyane cyane ico kibazo bitijanye n'uko abana boja ku ishuri ko heza tukaja hamwe hariho ico umuryango utabara imbabare kuba ruje ushobora gutera era nk'ibijanye ngira ngo nibikoresho canke nibindi ariko tugiye hamwe nibaza yuko inyishu zishobora kuboneka abo bana bakaheza bakaja ku mashuri
Impunzi z'abakongomani zashitse ubusuma bivuye ku ntambara zihuza leta ya Kongo hamwe n'umugugwana M23 mu buseruko bw'ico gihugu gushika ubiyo kambi harugwa nk'impunzi zirenge 1600 nta shure na rimwe rihari
Bijanye na politiki umukuru w'igihugu c'u Burundi aranegura ko abarundi batiyumvira ukuntu bokoresha amahera make mu matora atanguza inyigisho zijanye n'itora ry'umukuru w'igihugu rizoba mu mwaka uza kuri uyu wa gatatu umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yasiguye ko hari uburyo bwinshi bwo guteguramwo amatora agatwara uburyo buke kandi akagenda neza hama ubwo buryo bwari bugenewe amatora bugakoreshwa mu migambi y'iterambere akaba yasavye umugwi ujeje gutegura amatora seni kubiganira ko n'abanyagihugu muri izo nyigisho yatanguje tumukurikire
nabajije umukuru w'umugwi ugiye gutegura amatora seni hanyuma ambwira ngo amahera ategekanijwe ngo habaye gusa gutora rimwe tudatoye kabiri ni miliyaridi zirenga 80 nshasanga izo miliyaridi 80 twoshobora kubaka mu ikomine yose indaro y'abanyeshuri kuri rise kominari none nk'ubu twogira twavuga tuti ku mutumba niho dutorera nta mahera menshi akenewe nta kintu cyo kwiyungura muri kazoza ku Burundi cyo kwiyungura twadukwiye kubyiga neza hari hahandi nabonye mu gutora ni base bayishira hajya ku kibuga akagenda agashyira muri envelope agacaza agashyira mu isanduku muga twebwe ngo niturondere ikintu kizimbye mbega dushinze ibiti hoho basi bine tugaca tugira igikwemu abamama ntibafise ibikwemu tugagira igikwemu tugapfuka bajeje gutora ntaca gitaha ni igikwemu ciwe none hari uba yakubonye hari ibintu twokora tugasanga amahera ni makeyi cyane iyo amahoro twarahejeje kwikura mu nzira intamba myijanye n'amahera aho twayikura mu nzira nibaza yuko umugwiseni mu byo bazoza barayaga n'abenegihugu muri izo nyigisho nico kizojamwo ze turagabanya kuko igihugu cyose kirafise ingere citunganya ingorane zindi dufise nuko umenga amatorasa y'abarundi nayo abanyamahanga ngo abanyamahanga bongaya ngo abanyamahanga ngo bategereza kuyemeza ninde yakubwiye ko amatora y'abarundi yemezwa n'abanyamahanga yemezwa n'abarundi nyene abafaransa barabatumira ngo nimuze kugira observation y'amatora gayene ntibarigera babatumira twebwe umenga twigiriye amatori wacu dutegerezwa oni yemere none oni iyase twebwe abarundi tuyemera ingorane nizi ntituraberera amahanga twe turaba abarundi
amashirahamwe adahari n'ivyicaro vya politike n'indorerezi barafise uruhara ntangire mu bijanye n'itegurwa rya amatora y'umukuru w'igihugu yimirije mu Burundi ivyo vyashikirijwe n'umuhinga mu vy'uburongozi akaba n'umwigisha wa kaminuza Diomede n'Interetse mu nama yo kuri uyu wa kane nyishirahamwe gishinze kugwanya ibiturire n'isesagwa ry'ubutunzi bw'igihugu Oricom yerekeye kurabira hamwe uruhara rw'ayo mashirahamwe mu guterera uko inzego z'igihugu zokora bimwe biboneka mu iterambere ry'igihugu asigura kwayo mashirahamwe yerekana kw'amatora yagenze neza canke yagenze nabi tumukurikire
uruhara rw'amashirahamwe adaranira ibya politiki mu vyeke amatora ni ntangere uruhara rw'amashirahamwe n'ukubwira bene igihugu bwa mbere ko baje gutora kujya leta ibivuga baga sigura neza ko hazoba iganwa amashirahamwe daranirindwa za politiki iya kurikiranye neza amatora bikagenda neza bishimirwa leta iya amashirahamwe adakurikiranye neza aya matoro bakavuga ko yibwe cyangwa yagiyemo ibinenge byinshi leta irahombera kuko ayo amashirahamwe yemeje ko amatora agenze neza atabinenge byagiyemo iyo leta iraronka ibyo bitara credibility igatuma abantu bo mu gihugu bayizera n'abantu bo mu karere ikambere nabo ku isi amatora yose yagiye araba indorerezi zagumye ziza kandi zagiye zitanga amaraporo mu kwerekana ko hari byagenze nabi canke neza mbere na leta rimwe rimwe ikabyemera bimwe bimwe bikamera nk'ibisubirwamo rero je nibaza yuko dushaka ko iterambere rirama amashyirahamwe adahana igitero cya politiki ni ntangere mu byerekeye demokarasi
Radio Indundi Culture
amakuru twabateguriye turabananiza mu bijanye n'ubutunzi icegera cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yasavye abakora umwuga wo guharura ibijanye n'ubutunzi le professionnel comptable muri migwigi farasa kurangwa no kuvuga ukuri ariko kandi bakanirinda guteshwa ibanga n'utuntu duto duto mu mwuga bakora ivyo Prosper Bazombanza yabishikirije kuri uyu wa kane yugurura ihuriro rigira gatanu ry'abakora uwo mwuga ririko ribera mu gisagara ca Bujumbura ku rwego rwa Afrika y'ubuseruko umukuru w'urunani mpuzamakungu rwayo mashirahamwe nawe yavuze ko amashirahamwe canke amareta bakenera amakuru y'ukuri kugira bashobore gutunganya imigambi y'iterambere ejide nahayo
umukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ry'abanonosoye ibijyanye no guharura ubutunzi jambuko yavuze ko abajeje gufata ingingo mashirahamwe bakenera amakuru yizewe bafata ingingo zotuma mu karere ka Afrika y'ubuseruko ibihugu bishika ku iterambere rirama
umugabo guharura mu karere ka Afrika y'ubuseruko ufise uruhara ntangere mu guteza imbere ubutunzi hamwe n'isoko y'imitahe abajeje gufata ingingo mu mashirahamwe bakeneye amakuru yizewe ajanye n'iby'ubutunzi cyangwa ibindi kugira bafata ingingo zerekeza ku iterambere rirama
nayo icegera cy'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza yasavye abakuru bijanye no guharura ubutunzi kurangwa no kuvuga ukuri mu mwuga wabo
Kuri mwebwe mukuru uwo mwuga wo guharura ibijanye n'ubutunzi umwitwarariko n'ihangiro nyamukuru bibwizwa kuguma ari ukubahiriza amategeko mu kuvuga ukuri kugira ngo ntimutwagwe n'utuntu duto duto ataco tumaze.
Iryo hwaniro rigira gatanu rikaba ryitabwe n'abakora uwo mwuga bagera ku gihumbi bo mu bihugu 20 birimo n'ibigize ishyirahamwe rya Afurika y'ubuseruko.
Ikigo cy'igihugu gijeje gusuzuma ubuziranenge bw'ibidandazwa BBN gisaba kuronswa uburyo bukwiye kugira ngo gishobore gukora neza amabanga kijejwe. Umuyobozi mukuru w'ikigo BBN Samuel Ndayiragije amenyesha ko ukubura uburyo biri mu bituma badashobora kuza barasuzuma neza ibihingurwa mu mihingo itandukanye kandi ku nshuro zikwiye. Naho biruko arashima ko abakozi n'ibikoresho byo gusuzuma byo bihari muri ico kigo tumukurikire.
Ega burya n'inkika mu cyo wayihaye n'uguha BBN uburyo bukwiye kugira ngo ishobore kugenzura neza ubuziranenge. Nk'uko ufite imiduga ingahe, ni umuduga umwe wonyine ushobora kuza kuvuga. Uwundi muduga uhari na gatama kazi gafitwe n'uyu mudirigitirise. Aba abagenda n'amaguru, bariye abagenda n'amaguru. Nanze gwanje kenshi ndanagutanga ibyo ruguru bahubwiramo ikaza ku rubuga. Dufise uburyo buke cyane kugira ngo tuze kugenzura inganda. Abakozi turabafise mugabo igihe BBN itazoba ifise uburyo murumva imyidogo nizobo. Kimwe cyo kuza kugenzura kuraba inganda kane mu mwaka cyakudushoboye. Hashaje muri n'ibibazo ubukene bw'igitoro iyo bukigeze igihugu. Toro nk'uburyo nk'uko OBN ifise nk'uko PAEG ifise n'ukuri iki kigo cyunguruka. Hariho mbere umutare hano kazi niwe yabwiye aterega Abarundi muri kugahinga. Iki kigo cya BBN mwashobora kukiduza kinagira uburyo bukwiye. Chobi cha gatatu mukinjiriza amahera igihugu cy'u Burundi iruhande ya OBE iruhande ya OBN mutere mwumva rimwe na rimwe abadutuka abaducyoza ntibazi ubukene turiko. Iyo babazi ibyo tujejwe bakamenya n'ibyo dufite dukoresha n'ukuri bo dukomera amashi bo twandika n'imidari batimuranyaye ihumbura abagabo. Mugabo turagerageza aho tugeze ntituriko turatanga imihoho ku buryo buke mugabo turagerageza.
Na rero turangirije amakuru twabateguriye ndabashimire mwebwe mwese marimo yatezabirishi mine na Matiyo abanezu yafashije muhinga bw'ivyuma. Aya makuru mariko marashikirizwa na Jota Miratuzi mubandanye mugira ibihe byiza mwese murakoze.